Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije bagenzi inshuti mwese duteramanye muri kino gitondo cy'umunsi wa gatanu itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2014 muri studio 42 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo.
Aya masezerano uko ari abiri ni igikorwa cyiza cyane kubera yuko birubaka foundation nziza kugira ngo ibyo twubaka byose tubyubakire ku mahoro n'imishinge irambye.
Uwo ni General de Brigade Joseph Nzabamwita, umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda, avuga ku masezerano yashyizwe ku igikumu hagati y'u Rwanda, Ubuganda na Kenya. Iyi nkuru turayigaruka ko mu kanya. Mu kanya gato kandi, turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ayo makuru tukaba twateguriwe na mugenzi wacu, Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza Thomas, watubwira amakuru avugwa muri iki gihe?
Yego cyane rwose Oriane, waramutse neza namwe muteze amatwi ijwi rya Amerika mwabonye Imana ikingura. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon yarayasabye inteko ishinzwe umutekano ku isi kohereza bidatinze abasirikare b'inyongera 3,000 muri Repubulika ya Centrafrica. Yasabye ko mu bikoresho by'ingabo z'amahoro hiyongeraho n'indege za gisirikari. Kugeza ubu abasirikare b'amahoro bari muri Repubulika ya Centrafrica bararenga 70,000 bakomoka muri Afrika n'abandi 200,000 b'Abafaransa. Uburayi bwunze ubumwe bwatangaje ko burimo butegura koherezayo abandi 1,000. Ban Ki-moon yasobanuriye inteko ishinzwe umutekano ku isi ko abasirikare b'Afurika bo muri Centrafrica bakeneye n'indi ngengo y'imari y'amadolari 20,000,000 38. Naho muri Ukraine, abapolisi nanone baraye barashe mu baturage bari mu myigaragambyo, abantu 39 kugeza ubu nibo bazwi neza ko bishwe, bityo mu minsi 3 gusa abapolisi bamaze kwica abantu 69 i Kiev, umurwa mukuru. Abantu bakora mu bitaro ariko ibitaro bitandukanye byo mu murwa mukuru wa Ukraine bemeza ko abantu bishwe bashobora kuba bagera ku 100, abandi 100,000 barakomeretse ejo. Nyamara ejo bundi mu ijoro President Viktor Yanukovych n'abayobozi b'imitwe itavuga rumwe nawe bari bemeje ko hagomba kubaho agahenge kavuga ko abashinzwe umutekano batazongera kugaba ibitero ku baturage bari mu myigaragambyo. None rero nk'uko mubibona ntibyubahirijwe. Imyigaragambyo ntiri mu murwa mukuru gusa wa Ukraine, nko mu mujyi wa Lviv mu burengerazuba bw'igihugu naho nuko amashusho ya televiziyo yaraye yerekanwe yerekana amazu yasenyaguritse, abaturage baturiye inyubako za leta ho abapolisi barifashe ntibasagarira rubanda. Presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaganiye kure ubwicanyi bwa polisi ya Ukraine. Mu itangazo irasaba Perezida Viktor Yanukovych kubakura bidatinze hejuru y'abaturage no kwemerera rubanda uburenganzira bwabo bwo kwigaragambya mu ituze. Presidence ya Amerika kandi irasaba n'abaturage nabo kubahiriza ihame ry'ituze. I Buruseli mu Bubiligi, ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu 28 byose by'Uburayi bwunze ubumwe bari bateraniye ejo mu nama y'igitaraganya, bafatiye ibihano abategetsi bavuga ko bafite amaraso ku biganza byabo muri Ukraine. Ibihano birimo kubima visa, ni ukuvuga impushya zo kujya mu bihugu byo mu Burayi bwunze ubumwe, gufatira imitungo yabo no kurekeraho kugurisha muri Ukraine ibikoresho bimwe na bimwe by'igipolisi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yafashe iya mbere gushyiraho bene ibyo bihano ejo bundi kuwa gatanu ku bategetsi ba Ukraine. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Mu Misiri, urukiko rwaraye rutangiye kuburanisha abanyamakuru 20 barimo 3 ba televiziyo mpuzamahanga Al Jazeera. 4 muri abo banyamakuru bose ni abanyamahanga, baregwa gutanga amakuru y'ibihuha no gushyigikira umutwe w'abavandimwe b'abayisilamu Les Frères Musulmans, guverinoma yita umutwe w'iterabwoba. Urubanza ariko rwahise rusubikwa rwimurirwa mu kwezi gutaha. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uvuga ko ibirego biri hejuru ya bariya bantu b'abanyamakuru ari ibirego bya politiki kandi ko byerekana ukuntu urubuga rwo kuvuga icyo leta itifuza rugenda ruyoyoka bwangu mu Misiri. Muri bariya abanyamakuru 28 bonyine nibo bari muri gereza by'agateganyo, ni nabo bari bari imbere y'abacamanza ejo, abandi 18 ntibitabye. Irani n'itsinda ry'abatandatu baraye barangije iminsi 3 y'imishyikirano, bose bavuga ko ibyo biganiro byabaye ingirakamaro, bumvikanye ko bazongera guhura ku itariki ya 17 y'ukwezi gutaha i Vienna, umurwa mukuru wa Autriche. Ikigamijwe ni ukugera ku masezerano ya burundu kuri gahunda ya nukleyeri ya Irani. Muri Siriya, ikimodoka gitezemo ibisasu cyaraye giturikiye mu mujyi wa Bab al-Salam ku mupaka wa Turikiya, gihitana abantu 5. Ikigo ntaramakuru cyigenga Dogan cyo muri Turikiya cyo kivuga ko iryo shyano ryahitanye abantu barenga 20, abandi bantu benshi barakomeretse. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry ntazacika intege kugera igihe Israel na Palestine bazagerera ku masezerano y'amahoro, niko yaraye atangarije ubwe bwite televiziyo yo muri Israel yitwa Channel 2. John Kerry yahaye impande zombi itariki ya 29 y'ukwezi kwa 4 gutaha kugira ngo ayo masezerano abe yabonetse, ariko Israel yo ivuga ko icyo gihe gishobora kwigizwayo. Ndabashimiye, turongera mu kanya mu nshamake.
Urakoze Thomas Kamirindi ku makuru heje kudushikiriza, uratuguma hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere yuko dusozera igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Tubibutse nshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ni umwanya w'inkuru nyamukuru. Kampara mu Buganda, abategetsi b'ibihugu by'u Rwanda, Kenya n'Ubuganda barashize umukono ku masezerano agamije kwivuna abansi no kubungabunga amahoro n'umutekano muri ibyo bihugu ko ari 3. Mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda General de Brigade Joseph Nzabamwita, aramusobanurira idonido ry'ayo masezerano. Tubatega amatwi.
Basinye amasezerano y'ubufatanye mu kwivuna umwanzi, ariyo Mutual Defense Act mu Cyongereza. Banasinya n'amasezerano y'ubufatanye mu kubungabunga amahoro n'umutekano, ariyo twita mu Cyongereza Mutual Peace and Security Act. Aya masezerano uko ari abiri ni igikorwa cyiza cyane, kubera yuko birubaka foundation nziza y'u Rwanda, ya Uganda, ya Kenya n'ibihugu bya East African Community, kugira ngo ibyo twubaka byose tubyubakire ku mahoro n'umusinge urambye. Nk'amasezerano y'ubufatanye mu kwivuna umwanzi Mutual Defense Pact, ikirego cy'ingingo ikomeye cyane ni uko igitero cyagabwa ku gihugu kimwe muri ibi byose byasinye amasezerano byavuze ko ari igitero ibihugu byose bigize uyu muryango abasinye aya masezerano. Bivuze yuko ibyo bihugu byose byasinye amasezerano bishyiraho hamwe ingufu zabo zose kugira ngo bashobore guhashya uwo mwanzi waba wasanganiye ibyo bihugu. Ku masezerano y'ubufatanye mu kubungabunga amahoro n'umutekano, Mutual Peace and Security Pact, ibikubiyemo cyane ni uko twahashya ibyahungabanya umutekano imbere n'imbibi z'ibi bihugu. Ntabwo urugero ibikorwa by'iterabwoba. Ibikorwa by'iterabwoba kugira ngo ushobore kubirwanya, ntushobora kubirwanya n'igihugu kimwe wenyine, kuko habaho guhanahana amakuru, habaho transfer y'amafaranga, hari gushaka impapuro z'ibira. Iyo rero hatabayeho ubufatanye bwa bugufi mu nzego z'iperereza, mu nzego z'umutekano, mu nzego za polisi, niyo mpamvu ubona bamwe inzego z'ibibi zihunga mu gihugu kimwe zikajya hanze. Ubu rero akabo kashoboka.
Ese aya masezerano ni ryari azatangira gushyirwa mu bikorwa?
Bamaze kuyasinya harakurikiraho igikorwa gushyiraho inzego zituma bishyirwa mu bikorwa. Inzego ubwo ni inzego za hari organ structures no detail, uburyo katuvuge nk'ibisirikare RDF, UPDF, DF, uburyo bakorana. Izo nzego rero ubu bahaye abagaba b'ingabo ba Chief of Defense Staff kuba bashyizeho izo nzego itariki ya 30 z'ukwezi kwa 3. Hakaba icya kabiri, amasezerano yamaze gusinywa noneho n'abakuru b'ibihugu, nanone arajya mu nzu zo mu rwego z'ibihugu arizo parliament, icyo twita ratification process. kandi ibihugu byose byemeje yuko mu gihe cy'amezi atandatu iyo ratification process yarangiye, ariko ubwo twavuga yuko mu by'ukuri ibikorwa by'ibanze byo byatangiye, ikiba gisigaye ni ukuvuga ngo haramutse hari ikibaye ako kanya inzego zose zahita zifunga umutekano w'abatumije ibi byose.
Bwana muvugizi w'ingabo z'u Rwanda, ese haba hari gahunda mu gihe kiri imbere cyo kwagura aya masezerano ku buryo n'ibindi bihugu biri muri ako karere, navuga nka Tanzania n'u Burundi, kuba nabo baba bamwe mu bagize ayo masezerano?
Hari u Burundi na Tanzania bo bafite uburenganzira ntakuka kubera yuko bari mu muryango w'ibihugu bya East African Community. Aya masezerano rero avugamo yuko aho bashakiye ari bahisemo ngo umunsi w'ejo turashaka natwe kuyasinya, bo ni uburenganzira bwabo kugira ngo nabo bacungire umutekano w'Abarundi n'Abatanzania.
General de Brigade Joseph Nzabamwita, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, ndagushimiye cyane.
Murakoze.
Urakoze Eddie Gwema kuri iyo nkuru. Ubwicanyi mu gihugu cya Centrafrique burabandanya, naho muri ico gihugu hari inteko z'abafaransa hamwe n'abanyafrika zishika ku 600 zicungera umutekano. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaraganiriye n'umuhinga akurikirana neza ibibera muri ico gihugu, Freddy Nkurikiye wo mwishira hamwe Inter Africa, araheza aramubwira icyo yibaza kuri ubwo bwicanyi bubandanya. Tubatega amatwi.
Itameno sigura nuko ivyo bavuga by'abayisilamu n'abakirisu n'ukuri sibyo ishingiro y'iya matati ari mu gihugu cya South Africa, na samatati yegamiye amadini. Ariko rero guhera itariki 5 zashigarama mu mwaka uheze, twarabonye yuko ingwano zambe zifata iryo bara ry'amadini. Ubu rero icyo bivuye ko nuko abo bita lanti baraka mu isanzwe byatangura abantu bari bashinzwe kwikingira ni mu myaka iheze, mu gihe babona ababatera leta bakingira hanyuma abantu bajya hamwe kugira ngo bikingire. Icyagiye kubyunyura ni uko kuva mu kwezi kwa myandagaro, mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze, hariho umukuru w'igihugu yahora Michel Djotodia yarafashe ingingo yo gukura igisirikare cyahora bita Refaka. Hanyuma abo bavuye muri icyo gisoda abantu bababa 10,000 barangaye bafite inkoho atawugiye bagiye, ni nabo benshi bagiye kwinyengeza zabo bita abandi baraka, ugasanga nibo ariko baratera imidurumbanyo kubera bafite inkoho batagira icyo barya, n'abantu bahavuye bajya mu bintu by'ubusuma.
Naho ubwo bwicanyi bumeze gutyo, ni kuki inteko zarungitswe zingana uko tuzi zitarashobora guhagarika ubwo bwicanyi cyane cyane bukorerwa abasivili?
Mbega uhagarika gute ubwicanyi utazi gutandukanya ubutewe n'utera? Icyo ni ikintu cya mbere. Hanyuma hari ibintu ubonye abantu bose bihaye ku isi, hagize aho abantu barwana bose baca basimbira ku isunzu ry'inzu bagahamagara inteko. Naherukayo mu ndwiheze ikigoye no kumenya ingingo atandukanya abo bantu mu gihe bose bavuga ururimi rumwe basangira ururimi. Ibyo ni hanyuma abo bandi baraka nibo bazi wumva bite bandi baraka nibo bazi ikibuga gusumba abo bazungu ubu n'ibihumbi 200 by'abafaransa, 600 by'abanyafurika bo muri Misika. Mugabo muri ibyo 600 wumva by'abanyafurika bo muri Misika mu guharura ko 850 bava muri Chad bakuwe i Bangi. Hanyuma abashinzwe gucungera igisagara cya Bangi ni 1,700 abasoda b'Abarundi n'abasoda b'Abanyarwanda.
Hari umutegetsi wo mu ishyirahamwe mpuzamakungu jeje cyane cyane ibikorwa byihutirwa byo gutabara imbabare, Valerie Amos yarayateye akamu avuga ko hakwiye kuba izindi nteko. Murabona ko izindi nteko igitigiri congerejwe byogira icyo bimaze?
Ibyo nibyo bibabaje kubona ingene umwe wese yikwegera ko kugira ngo uburyo buje iwe. Ni ibintu nimyifato jewe aho ngeza nsuzugura cyane. Imbere y'uko inteko z'ishyirahamwe rya Afurika zishobora gufatwa na ONU, nibaza ko hari bakwiye amakungu guhaguruka agafasha izo nteko za Afurika ziri muri icyo gihugu. Ibindi bisigaye ni za nguzu mihenge twabona muri Mali, aho ishyirahamwe mpuzamakungu ryaje rigafata ibintu byose nk'uko umengo abanyafurika ntacyo bigeze bakora.
mubukanye gatoyi cyane gose mwavuze ikibazo gihambaye cyane cy'ukuntu izo nteko cyane cyane z'abanyamahanga zidashobora gutandukanya utera n'utegwa mu gihugu cya Republika ya Centrafrica aho bose bavuga ururimi rumwe none mwe muhazi ikintu cyokorwa kugira ngo inteko zose zirungi kwa zishobore kumenya abasotora abandi zihagarike zibaje hagati ni nk'ibihe ibintu byo kokwa nk'ibi
ikintu cya mbere ni gutora inyishu ku kibazo cerekeye abasoda ibihumbi hafi cumi nk'uko nari nkababwira by'abafaka bangajwe batora ikibazo kuko bagiye bafite inkoni umwe w'abasoteri mu gihugu ibyo akaba ari uko bahagarika kurondera uwo begeka ko ikosa abo bantu inkoni bazitoye isoko abazigura inkoni barasaho bazikuye none imbere y'uko bavuga ngo batware naka na naka muri sentare mpuzamakungu mbega ubundi ko ukibata bazati ninde yazibaha izo nkoho tuzi cyane cyane ko atari izo kujya kubaka ari izo kujya gusambura ibigira gatatu bikeneye gukorwa ni ukwicarira ikibazo cyo gusubiza umutama na leta ya Repubulika ya Centrafrica kuko ni leta itarenga amarondisema amakarti amwamwe igisagara cya Banki
Fredi Nkurikiye umuhinga akorera ishyirahamwe Interafrica murakoze cyane rwose kuri aka kanyamato kugira ngo tuganire
murakoze
Urakoze Frederic Nkundikije kuri iyi nkuru. Dukubitira mu gihugu cy'u Burundi naho aho igihugu kirajwe ishinga n'igitigiri cy'abavyeyi bapfa bariko baribaruka. Mu cirwa giheruka gukorwa mu mwaka wa 2010, abakenyezi amajana 5 barapfa kubana ibihumbi ijana baba bavutse. Iyi nkuru turashikirizwa na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni ari Bujumbura mu Burundi. Tumutega amatwi.
Igituma ibitigiri by'abakenyezi bahitanwa n'imbanyi biguma bigwirirana mu Burundi biva ku bukene bw'abaganga b'abahinga mu byo gukurikirana abakenyezi bibungenze muganga Dionizi Nizigimana havuga ko n'abaganga cyo kimwe n'abaforoma atari benshi ivyo bigatuma abakenyezi bagwa mu morero mu gihe igikorwa baba ariko barakora ari ngenegwa uwo munyamabanga na yegayezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida arongera akamenyesha ko umukenyezi yibungenze ategerezwa gufashwa kuva kiri mu kibano gushika hazora mukwa akaja ku ivuriro muganga Dionizi Nizigimana agasaba Abarundi kubifata nkankama ibyo babihuriza ko nka bose muganga Juma Ndereye arongoye umugambi w'igihugu wirondoka rijanye n'amagara meza avuga ko ibituma umukenyezi asiga ubuzima iyo ariko aribaruka akenshi ari ukutamenya k'umukenyezi hamwe n'ukutamenya kw'abaforoma aha ashira imbere kandi ubukene bw'abaganga n'ubushobozi bw'amavuriro
bamwe muri abo bakenyezi nuko batamenya kwitura amavuriro kugira ngo abasuzume akurikirane imbanyi zabo kigira kabiri nuko naho babarakurikiranywe imbanyi bujya kugenda gusuzumisha imbanyi vyonyene ntibikwiye umaze kwisuzumisha nuko umukenyezi uwari we wese yokwibarukira mwivuriro ahari umwakirizi yabinonosoye azi gutandukanya umukenyezi ariko gise ariko atera akabona ko bibandanya neza ashobora kwibaruka nuriko atera igise akabona ko hari mu yindi ngora itoshobora gutorerwa umuti ngaho kuri iryo vuriro ritoya
ikindi muganga Juma Ndereye avuga gituma abakenyezi basiga ubuzima iyo bariko barabutanga n'ubukene bw'amaraso Juma Ndereye
aha kandi nkagaruka ku kibazo nkora mutima kijanye n'amaraso kuko mu bituma nyamukuru abakenyezi bagira ingorane mu gihe bariko baribaruka canke igihe bahejeje kwibaruka impamvu ya mbere ihitana abakenyezi no kuvirirana abahejeje kwibaruka canke ariko yibaruka virirana rimwe rimwe dusanga abo bakenyezi badashoboye kuronka ayo maraso kubera ko kumbure ibyo bitaro bagiyemo babuze ayo maraso canke ataburyo bwo kuyabika bafise nta frigo bafise yo kubika mwa ayo maraso canke kandi ugasanga nayo maraso ntakwiye kubera ko abagenda kuyatororokanya batayaronka
Mu biro vy'ishirahamwe mpuzamakungu MS ibitigiri by'abakenyezi bapfa bariko baribaruka birabaraje ishinga nabo nyene muganga Busokoza Jean François akorera mu biro vya OMS hano mu Burundi asaba abantu bose gukorera hamwe kugira amagara y'abakenyezi n'ibibondo agarukigwe
nk'ishirahamwe mpuzamakungu ibihitigiri bitangwa ngaha mu Burundi biva mu vyigwa birerekana yuko abakenyezi benshi cyane bagihitanwa n'imbanyi canke bapfa bariko baribaruka dufatiye ku kigwa giheruka kugwa mu mwaka wa 2010 kirekana neza cyane ko abakenyezi bashika amajana 5 kubana ibihumbi ijana babavutse bari bazima ko abo bakenyezi amajana 5 bitaba imana ni ibintu bigoye kwemera ni ibintu umuntu wese yogira ubwoba avyumvise kandi bikeneye ko abantu bose bashira ingufu hamwe kugira ngo ivyo bitigiri bigabanuke kubera hari ibindi bihugu byateye imbere bimaze kugabanya koko ivyo bitigiri n'u Burundi rero ntibwosigara inyuma
bamwe mu bahinga mu gisata c'amagara y'abantu bakabona ko arakarenganyo kadasanzwe kubona umukenyezi aziga ubuzima mu gihe abari kwa rawutanga muganga busokoza Jean François abisigura agira ati
cigwa cakozwe kirekana yuko abakenyezi benshi bafa bahitanwe n'ivirirana bariko baribaruka canke bahejeje kwibaruka ivyo nibintu dukoze neza umwe wese akoresha yategeza gukora twashobora gukinga kandi twategeza gukinga mugaharesha hari abgihitwanwa nizo mpanuka ugiye kuraba umukenyezi ibikorwa basanzwe akora mu muryango mu rugo yitaho ibikorwa byose ugasanga ari hageze kuja kwivuza umukenyezi afatwe n'imbanye abanza kurindira kwaronka uruhusha umugabo wiwe urumva rero ahonye igihe atagiye kandi ari amagara yiwe urumva ko ari nka karenganyo
abari bitavye ibikorwa byariko bibera mu ntara ya Ngozi iri mu buraruko bw'igihugu kubijanye no kugenzura ibituma umukenyezi ahitanwa n'imbanyi n'icyo kogwa kugira kingigwe bemeranije kuva mu majambo bakagaragaza ibikorwa abakizera ko bishobora gutuma n'amagara y'ibibondo yoroherwa kuko ibitigiri byerekana ko kubana igihumbi bavutse 96 bapfa batarakwiza indwi 39 nabo bakitaba imana batarakwiza iminsi 28 abana 31 nabo kugihumbi bapfa batarashikana imyaka 5 nayo abakenyezi amajana 5 kubana ibihumbi 100 babavutse barapfa bariko baribaruka Ingozi Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
urakoze Tabita Mukamusoni kuri inkuru waduteguriye
Like a pole, strap your body, get real close, look, feel straight, you do it. When you see me strike a pose, strap your body, get real close, look, feel straight, you do it.
Drive your body, 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 drive your, drive your, drive your.
No one do me like you do, you're so hot, girl. No one do me like you do, girl, I swear. Gotta know if you wanna stay. Just come around and let your body dance.
When you see me strike a pose, drop your body, get real close. Look, feel straight, you do it. When you see me strike a pose, drop your body, get real close. Look, feel straight, you do it.
Like I do every day. I'll make sure to cherish you there. I'm gonna take you away to a place I swear.
When you see me strike a pose, drop your body, get real close. Look, feel straight, you do it. When you see me strike a pose, drop your body, get real close. Look,
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Amapfa akomeje gutuma ibiribwa biba bike muri Zimbabwe imfashanyo y'ubutabazi ituruka mu muryango mpuzamahanga yagiye itangwa uko mwaka utashye kuva mu mwaka 2000 ubwo umusaruro w'ubuhinzi wabagutangiye kugabanuka ibigori igihingwa ngandurarugo mu bihugu byo mu majyepfo ya Afrika cyabaye ingume Ameza birasigaye mbere yuko umusaruro w'umwaka 2014 uboneka n'abanyazimbabwe miliyoni 2 n'ibice 2 bugarijwe n'ibindi bihe by'inzara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze izindi miliyoni 4 z'amadolari muri programu ya ONU yita ku biribwa ashyirwa hamwe naturuka hahandi kugira ngo hatangwe ibiribwa birimo ahanini ibinyampeke bituruka mu karere kimwe n'amavuta y'ubuto agurwa mu mahanga hatangwa n'amafaranga mu bice byatoranijwe kugira ngo abantu babashe kwigurira icyo bashatse kandi bifasha amasoko yo mu turere. Ambasaderi Bruce Walton yatangaje iyo mfashanyo nshya ku itariki ya 11 kwezi kwa kabiri ubwo yasuraga umuguza mu majyaruguru ya Matabeleland imwe mu ntara enye z'igihugu zifite ikibazo gikomeye cy'ibiribwa. Iyo nyongera amafaranga itumye inkunga yose ya Amerika y'ibiribwa mu bihe by'inzara igera kuri miliyoni 29 z'amadolari. indi mfashanyo iri imbere kugira ngo guverinoma ya Zimbabwe izabashe gufasha abantu babarirwa mu 2020 bataye ibyabo kubera imyuzure mu majyepfo y'igihugu nyuma y'imvura nyinshi ivanzemo n'imiyaga. Abatuye mu kibaya kizubakwamo umushinga w'urugomero mu ntara ya Masvingo nibo bakozweho cyane n'ingaruka z'iyo mvura. Nyuma yo kuvugana n'ikigo cya Zimbabwe gishinzwe ibiza, ikigo kigamije kurinda abaturage hamwe n'ikigo cya Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga byohereje impuguke mu by'ibiza mu gihugu cya Zimbabwe. Intumwa za Amerika ziri i Harare ziracungira hafi uko ibintu byifashe, ari nako zajya zikomeza kureba ibindi bikenewe uko bizajya byigaragaza.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese mwaduteza amatwi, mukanye turasozera igice ca mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Thomas Kamirindi atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize ayo makuru. Thomas
Oriane, ndagushimiye cyane. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon yarayasabye inteko ishinzwe umutekano ku isi kohereza bidatinze abasirikare b'inyongera 3,000 muri Repubulika ya Centrafrika. Kugeza ubu abasirikare b'amahoro muri Repubulika ya Centrafrika bararenga 900, abafurika n'abafaransa. Uburayi bwunze ubumwe burategura koherezayo abandi 1,000, ubwo rero bose hamwe bagiye kurenga 13,000. Muri Ukraine abapolisi nanone baraye barashe mu baturage bari mu myigaragambyo, abantu 39 bahasize ubuzima. Abantu bakora mu bitaro bitandukanye byo mu murwa mukuru Kiev bo bemeza ko abantu bishwe bashobora kuba barenga 100, abandi 100 barakomeretse. Uburayi bwunze ubumwe bwaraye bufatiye ibihano abategetsi bavuga ko bafite amaraso ku biganza byabo muri Ukraine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yafashe ya mbere gushyiraho bene ibyo bihano ejo bundi kuwa gatatu. Mu Misiri, urukiko rwa Leta rutangiye kuburanisha abanyamakuru 20 barimo 3 ba televiziyo mpuzamahanga Al Jazeera baregwa gutanga amakuru y'ibihuha no gushyigikira umutwe w'abavandimwe b'abayisilamu Les Frères Musulmans, guverinoma yita umutwe w'iterabwoba. Urubanza rwahise rusubikwa rwimurirwa mu kwezi gutaha. Irani n'itsinda ry'abatandatu baraye barangije iminsi 3 y'imishyikirano bazongera guhura ku itariki ya 17 y'ukwezi gutaha i Vienna, umurwa mukuru wa Autriche, bagamije kugera ku masezerano ya burundu kuri gahunda ya nucléaire ya Irani. Muri Siriya, ikimodoka gitezemo ibisasu cyaraye giturikiye mu mujyi wa Bab al-Salama ku mupaka wa Turikiya, gihitana abantu 5, ariko ikigo ntaramakuru cyigenga Dogan cyo muri Turikiya cyo cyemeza ko iryo shyano ryahitanye abantu barenga 20. Naho uyu munsi kuwa 5, Perezida Barack Obama arabonana na Dalai Lama hano i Washington. Presidence ya Amerika iratangaza ko amwakira nk'umuyobozi w'umunyacyubahiro mu rwego rw'idini n'umuco bya Tibet. Iryo tangazo risobanura ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemera ko Tibet ari intara y'Ubushinwa nk'uko Dalai Lama nawe abyemera, ariko kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika iratangaza ko ihangayikishijwe n'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu muri Tibet. Ndabashimiye cyane rero, ngaho mugira umunsi mwiza.
Tuti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye uyu munsi bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi kanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'imvyuma hamwe na Fatuma Kalala Alimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri micro mwari muri kumwe na jewe Oriane Tangishaka, amakuru nayo mwayashikirijwe na Thomas Kamirindi. Mwakoze kudutega amatwi. Nimutangwe kandi mu kanya gato mu kiganiro gihijambo abanywanyi biradio Ijwi rya Amerika. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo aravuga ku bibazo bibandanye kuvugwa mu mugambwe iprona mu Burundi. Ku mugoroba naho turabashikiriza ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Imbere yaho turabifurije umunsi mwiza, Imana ibane namwe, murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.